Umujyango w'Ubumwe bwa Afrika umenyesha ko utewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohote uburenganzira bw'impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Uwo mujyango werekana ko ari ihohoterwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira izo mpunzi. Mu itangazo ry'igisata cy'Ubumwe bwa Afrika kijiriro agateka kazi na muntu kimenyesha ko caronse amakuru ko hari Abarundi batari bake bahungiye mu gihugu cya Tanzania, baburabuzwa, bicwa, bafungirwa ubusa, banyuruzwa, ndetse akagiraho haba abatwarwa mu mpisho gufungirwa mu gihugu bahunze bavamwo. Mu rugo rwandiko Ijwi rya Amerika rifite ikopi umuhinga akomeye akora amatohoza muri ico gisata, Honorable Commissaire Maya Sahili Fadal, yemeje ko amaze kuronka amaraporo menshi adondagura amabi impunzi z'Abarundi zibayemwo mu mezi aheze. Ubumwe bwa Afrika busanga izo mbogamizi atakindi zigamije atari kwirukana ku nguvu izo mpunzi, ndetse ko hari n'abamaze gufata iyo ngingo atari kugushaka kwabo. Ayo makenga abaserukira impunzi z'Abarundi baheruka kuyashyira mu rwandiko banungikiye abategetsi batandukanye ku isi, harimwo umunyamabanga w'ishami mpuzamakungu ONU n'ubumwe bwa Afrika. Ubu ni umwe mu baserukiye abandi.
Turiko twitabariza dusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igisata cyayo kijejwe impunzi cya HCR bituronderere igihugu kigira gatatu gishobora kutwakira. Twavuzemo kandi amabi bakorera impunzi z'Abarundi. Uwariwe wese afise impuhwe ku mpunzi z'Abarundi azofasha. Dutegekanya kuguma twitabariza.
Ijwi rya Amerika ryabajije ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaye impunzi ko iryo hohoterwa rirarimenya. Tina Gedi umuhanuzi ajeje kumenyesha makuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya biraba karere ka Afrika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika aravyemeza. Uwo avuga ishyirahamwe ryitaye impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati: kuva aho habereye amatora mu Burundi, abategetsi b'u Burundi n'aba Tanzania barahamagariye cyane impunzi gutahuka. Twebwe nka HCR twarafashije abarenga 2,026 bashaka gusubira mu gihugu cyabo uyu mwaka. Ubwa mbere twibaza ko abo batahuka ku gushaka kwabo, nyamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo Barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo, akaba atakundi bari bafise bagira. Umufasoni Maya Sahil Fadel w'Ubumwe bwa Afrika wewe yongera koko mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania, amasoko yasambuwe mu makambi ya Mutenderi, Nduta na Nyarugusu ko batemerewe gutembera uko babyifuza canke kuronka bimwe mu byankenerwa bemerewe n'amategeko abakingira. Kuri ico kibazo ishyirahamwe HCR rivuga ko ivyahagaritswe vyavuye ku itegeko rya Tanzania. Tina Gelli yabwiye Ijwi rya Amerika mu butumwa bwihariye ati: sivyo, HCR ntabwo ikorwa na kimwe canke ivyo ryahora riha impunzi ryigeze rihagarika, ahubwo ni kwitegeye kujya abategetsi ba Tanzania. Twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse, amasoko makuru makuru yarugawe, urudandazwa rurahagarikwa. Twarabwiye Katari gace Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi. Ishyirahamwe CBDH Vicar rihamye agateka k'impunzi rirashima ko amabi yamye rivuga kuva kera yatanguye kumenyekana ku isi. Leopold Sharangabo icegera cy'urirongoye yijeje Ijwi rya Amerika ko ari intambwe nziza izotuma abo Barundi bakingirwa.
Ibyo rero bikaba byarerekanye neza ko ibyo twavuga byose kwari ukuri, kuko kuva mu mwaka w'2018 twane dusemerera twerekana ko impunzi z'Abarundi muri Tanzania zigeramiwe, zicwa, zinyuruzwa, zihohoterwa kandi bikozwe n'igihugu cya Tanzania, ariko ntibyumvikane. Ubwo rero ko amakungu nayo atanguye kubona ko igihugu cya Tanzania kigirira nabi impunzi, rero tukagusaba ko uhaguruka ukitwarira cya Tanzania, ugasaba sentare nyafurika y'agateka kazi na muntu igatangura amatohoza kugira ngo leta ya Tanzania ishigwe imbere y'ubutungane. Impunzi nyinshi yagiye irafata, nyinshi yagiye zitwara i Burundi mbere, hariho n'uburorero butari buke bw'impunzi zirenga 8 zifungiwe mu mabohero ya Murambya na Bubanza.
Ijwi rya Amerika ryahamagaye bwana Sudi Mwakibasi, umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu muri Tanzania, kugira ngo agire icyo abivuze ko yamara ntivyadukundiye ko tumuronka. Icyo bikoze mu mpera z'ukwezi guheze kw'11, uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye muri icyo gihugu. Ubutumwa yatangiye Nyarugusu ni nabwo yatangiye Induta n'Umutenderi. yagize ati harageze ko mwese mutahuka ku gushaka kwanyu kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano nta kibanza mugifite muri Tanzania nk'impunzi twifuza ko umwaka uza w'2021 uzurangira mwese mwamaze gutahuka ayo majambo yarateye ubwoba impunzi gushikaho bamwe muri bo batinya ko amakambi barimo azohava asambugwa
turafite amakenga n'ubwoba yuko mu gihe hazabasigaye abantu bakeyi bizoca byoroha kugira ngo babatahukane ku nguvu mu minsi ya vuba inkambi ishobora kugagwa tutabarire tuzoja
ahubwo ukaba bagahunguka abasigaye nabo bakatondera ahantu mumatekano mu mitima bakadushyira mu zindi nkambi cyangwa bakadukura ngaha muri Tanzania bakadushyira mu kindi gihugu
Faisal cyo kimwe n'ubumwe bwa Afurika basaba Tanzania guhagarika ingendo yo gutera ubwoba impunzi no kuzihohotera nyabona icyo gihugu kicyubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi Pierre Clavenu Nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.